radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira ku buzima n'amagara y'abana bato bato bivuye ku makuru amwe amwe tumaze iminsi twumva ajanye n'ihohoterwa bagirirwa mu kibano. Mu gice cya kabiri turihweza ingaruka ikiza cya coronavirus cyagize kuri bimwe mu bikorwa byo kwitaho amagara yabo byahora bikorwa namwe mu mashyirahamwe yihaye kwitaho indwara zimwe zimwe zikomakomeye nk'umutima ku bana bakiri bato mu Burundi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Reka duhere ku kibazo cy'amabi abana bakoregwa n'ibiko birakogwa mu kugwanya ayo mabi mu gihugu cy'u Burundi. Umutumire wacu ni Jacques Nshimirimana, commissaire ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Umushinga naye Nshimirimana yahoze ayoboye urunani rw'amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB, akaba kandi asanzwe azwi cyane nk'umushingwamanza yaharaniye cyane ineza y'abana mu gihugu cy'u Burundi. Umushinga naye Nshimirimana, tubanze kubashimira ku kanya mwamamufata mu kuganira natwe mu gushikiriza abatwumva ubuzima n'ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi. Amatwongere tubaha ikaze mu kiganiro muri sangacu uyu munsi.
Murakoze cyane, ndabakengurukiye kandi naje ndashima cyane ingene mwitwararikana ntaryo ibibazo by'abana baba bo mu Burundi no ku isi yose mu radio yanyu Rwanda-Amerika.
Murakoze cyane. Reka rero duhere ku mabi akoregwa abana. Ayo mabi nayahe, angana te, umuntu iyo yamenya gute ko hari abantu bamwe bamwe babona ko ayo mabi rimwe rimwe usanga ari gukosora umwana niko bayita, ariko abandi bakayita uguhohotera umwana, ayo mabi nayahe?
Murakoze cyane. Amabi akoregwa abana ubundi asanzwe ari mu mice ine. Umuce wa mbere ni amabi ajya dusanzwe tubonesha amaso, ayo mu gifaransa twita violence physique. Hamwe umwana ahohoterwa bikaboneka, umwana akubitwa buyoka, umwana akoregwa mabi, umwana musanga yavunaguwe akavunagugwa n'abanyagahinga cyangwa rimwe na rimwe n'ababyeyi biwe baba bari bajejwe kumukingira. Uwo ni umugwi wa mbere w'amabi abana bakoregwa. Hanyuma umugwi wa kabiri ni umugwi w'amabi atuntuza umwana mu mutima, ivyo mu gifaransa twita violence psychologique. Hamwe umwana atuntuzwa gutukwa n'umwigisha, kumubwira ko ataco azovamwo, abavyeyi bakamutuka ko ataco azovamwo, mu kibano bakamubwira yuko kubera ko uko yavutse canke uko asa uwo mwana ataco azokwimarira. Ivyo byose biri mu mugwi w'amabi akoregwa abana, muri uwo mugwi wa kabiri twita violence psychologique. Hacabaho umugwi wa gatatu w'amabi afatiye ku bitsina. Aya mabi rero akunda kwibonekeza cyane ku bana babigeme, haba mu mashuri cyangwa mu kibano, aho usanga bafatwa ku nguvu bakononega ubuzima bwabo bifatiye ku gitsina. Hagacabaho rero n'amabi yo mu mugwi wa kane, amabi mu gifaransa twita violence externe. Niyo mabi aba arimo bimwe by'intambara mu bihe bidasanzwe ibihugu bibamwo, aho abana bahunga bagatandukana n'ababyeyi babo, abana bakaja mu ibarabara abana bakaba impunzi ibyo byose biri mu migwi y'amabi akoregwa abana ariko rero imigwi ikunda kwibonekeza cyane n'uyu mugwi w'amabi afatiye ku byo tubonesha amaso ryo violence physique n'amabi afatiye ku gutuntuza abana ryo violence psychologique n'aya mabi afatiye ku byo gushurashuza abana umugwi wa kane mu gihugu cy'u Burundi twawubonye cyane mu bihe by'intambara igihugu cyaciyemo kuva 1993 abana bakoreshwa mu ntambara kongera tubona no mu 2015 kuko hari abana bakozwe ko cyane n'ibibazo igihugu cyaciyemo mu ntureka zo mu 2015 ariko iyi migwi yindi itatu yoyo tubibamwo ku munsi ku munsi buri munsi ibibazo biba bihari
murakoze cyane nkuko bivuze hari ibibazo biba ku munsi ku munsi ivyo bibazo by'abana biba ku munsi ku munsi ko bisa n'ivyibonekeza cyane muri iki gihe turabona ku masanamu ya internet ku mbuga ngurukana bumenyi abana bahohoterwa ni igiki cyahindutse ko tumaze imisi tubibona kurusha uko twabibona mu minsi yahera
murakoze cyane benshi n'ikibazo bariko baribaza bati mbega kubera iki ibibazo by'abana bahohoterwa biriko biribonekeza cyane muri iyi minsi hari bamwe bibaza yuko kumbureho bari cyahindutse abantu bahinduye ingendo batagikunda abana babo cyangwa abantu bafashe ingendo nshyashya yo gukorera ikibi abana ariko nagira ndabamenyesha yuko ibibazo byamyeho ibibazo bihuba abana bahura nabyo byamye bihari icahindutse nuko ubu bisiga bimenyekana kare byarabaho bikamenywa nabo mu kibano bakeyi bamwe mbere bakabifata nk'ibisanzwe ku mwana bamuturira kubera ko yiyononye ko abandi bakabifata nk'ibisanzwe ku mwana kubitwa na mukaste ariko uyu munsi cyahindutse nuko hari ibyo twahora dufata nk'ibisanzwe cyangwa abarundi benshi bafata nk'ibisanzwe mu mabi akoregwa abana uyu munsi batahuye yuko atari bisanzwe nico gituma mubona abantu baca babivuga bikamenyekana hanyuma ingingo zigafatwa ababikoze bagasigwa imbere y'intahe hanyuma bagahanwa hisunzwe amategeko y'igihugu ni nabake bari bazi yuko ariho n'amategeko ahasha bimwe biboneka umuntu aba yahohoteye umwana mu buryo bweruye ubu rero kubera ko ayo mategeko atanguye kumenyekana kubera ibikorwa by'amashyirahamwe atandukanye akorera mu gisata cy'abana kubera ibikorwa by'imigwi y'igihugu itandukanye ikorera mu gisata cy'akazi na muntu harimo n'uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu kubera ibikorwa by'ubushikiranganji butandukanye n'abandi bakorera mu gisata cy'uburenganzira bw'abana byatumye abarundi benshi bamenya by'ukuri uburenganzira bw'abana uyu munsi rero turashobora kwemeza yuko turi ku ntambwe ishimishije umuntu ntashobora gukora ibyo yishakiye nawe yoba ku mwana yibyariye ngo akore ibyo yishakiye byo kumuhohotera akoresha ya majambo yarakoreshwa kera ngo ndabikoreye uwo nabyaye namwe murabikorera biwanyu ibyo turiko turavavanura niyo ngendo kandi ni ibintu dukenguruka cyane tugamburukira abantu bahaguruka bagatabariza abana baba ariko barahohoterwa kuko baba ariko baranda serivisi ikomeye cyane igihugu cyose
none kuri ayo mategeko muvuze nyine kuba tayazi amwe muri yo ni nk'ayahe
turafise amategeko atandukanye ahana kandi ahasha cyane abantu baba bakoreye ibyaha abana aha notanga nk'akarorero nko mu gitabo mpana byaha cy'u Burundi ni naco gikomeye cyane mu bijanye n'ibyo guhana ibyaha bikoregwa abantu ni ingingo nka 13 zose kuva ku ngingo y'512 gushika ku ngingo y'525 y'igitabo mpana byaha cy'u Burundi ni ingingo zerekana ibihano bitegekanijwe ku muntu wese aba yakoreye icaha umwana turafise itegeko ryo mu 2016 rijanye ni byo kugwanya mabi afatiye ku bitsina iryo tegeko rirahasha bimwe biboneka abantu babahoteye abana mu bijanye n'amabi afatiye ku gitsina turafise n'itegeko ryo mu 2014 rijanye no kugwanya urudandazwa rw'abantu n'iryo tegeko naryo rirahasha abantu baba bagirizwa kuba badandaje cyangwa bagerageje kudandaza abana muri bimwe twita traffic de personne cyangwa human trafficking.
Ego none ku rwego rw'ubutungane hoho izo manza ziracamwe neza ziragenda neza ku rwego rw'ubutungane abantu abavyeyi cyanke abakorewa amabi abo bana baratunganirwa mu buryo bubashimisha muri iki gihe.
Sino haba nishura ndi mu kibanza cyabo kumbure byari kuba byiza yaba mu kiganiro mwari mwiyumvire gutumira umwe mu babarashikiwe n'ivyo kugira ngo abivuge cyangwa abyivugira mu kibanza cy'abandi baba baratunganirijwe kubera bakorewe ayo mabi. Ariko mu byo tubona aho tugeze amaso turavye ingene ubutungane buri ko burifata muri iki kibazo cy'amabi akoregwa abana n'ivyiteka cyane n'ivyo gukenguruka kuko sibihishwa muhora muvyumva murabamenyesha makuru imanza zose zijanye n'abahohoteye abana zicibwa ikibiriraho ni ukuvuga nizamanza zitamara iminsi irenga ibiri cyangwa itatu uwakoze icyo cyaha agaca ajyanwa imbere y'intahe agakubitwa inkoni mu gahanga intahe mu gahanga amaze gucirirwa urubanza akaja gukora igihano aba yaciriwe. Ibyo rero ni bimwe mu byerekana yuko ubutungane bw'u Burundi bufite iyo sensibilite ku bibazo by'abantu bahohotera abana.
Ego kuri ico nyene turaherutse kumva amabi atari make yakorewe abana ni nayo mpamvu twiyumviriye kutunganya kino kiganiro. Ahariho umwana mu misi yahera twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ariko arakubitwa na mukase igurubanza gwe gwagenze gute muri make kubatabimenye utubwira muri make ico kibazo cagenze gute uwo mwana vyagenze gute.
Uyu mwana ni kibazo cyabaye igenekerezo rya kane munyonyo mu mwango imwaka nyine turimo ahantu yitwa kuwinterekwa ni ngaha mu gisagara cya Bujumbura. N'umukenyezi yahohoteye umwana w'umugabo wiwe kuvuga umwana atibarutse atavyaye hanyuma uwo mukenyezi mu bana yategerezwa gukurikirana n'uwo yari ahasanze yarimwo yategerezwa kumurera nk'uko arera abandi bana biwe nawe yajazanye muri urwo rugo. Ariko rero ku igenekerezo rya kane munyonyo abantu baratabaje babonye umwana ariko arahohoterwa bikabije hanyuma inzego z'igipolisi inzego z'ubutungane zirahaguruka uwo muntu arahagarikwa aracirirwa urubanza ubari mu minwa y'ubutungane aho ariko arashyira mu ngiro umunyororo yaciriwe kubera icyo cyaha yakoze. Hanyuma umwana ameze neza umwana yarasubiye mu bandi kandi tubikurikiranira hagufi cyane nk'umugwi w'igihugu igenguzwa atakazi na muntu.
Twibutse ko uwo mwana ariko arahohoterwa yariko arakubitwa inkoni yari afise imyaka itandatu. Hari kandi n'iyindi nkuru y'uwundi mwana nawe nyine yahohotewe mu ntara ya Rumonge muri uyu mwaka nyene mu minsi yahera nayo nyene yari inkuru ibabaje cyane ihoho yari umwana w'imyaka ibiri nayo nyene iyo nkuru mwarayikurikiranye byagenze gute muri icyo gihe umwana yahohotewe mu buhe buryo byagenze gute.
Hari kwigenekerezo rya mbere z'uku kwezi turimo ku 12 aho ku mutumba wa Kanyenkoko muri komine n'intara ya Rumonge umugabo aba bita ku izina rya Abdara yahohotera umwana wiwe mugabo yabyaye hanze hanyuma uwo mwana yari yazanywe n'uwo mukenyezi yamubyaye ko acamusiga muri urwo rugo kugira ngo amwikure cyangwa amushikirize se yamubyaye kumbureho bahari ibibazo byo kudafashanya kumurera. Niko rero guca uwo mugabo savu kumbureho batewe n'uwo mukenyezi yabyaye uwo mwana yaciye agomba kurishira kuri uwo mwana w'imyaka 2 n'amezi 4 hanyuma naho nyene hacarabaho abantu batabaza amafoto aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi gutyo twese turabimenya maze turashobora gutabariza uwo mwana. N'uwo mugabo yaramaze gucirirwa urubanza n'ubutungane bw'u Burundi ubu akaba ari mu munyororo kubera ico caha yagirizwa cyo guhohotera umwana bimwe bikabije.
Nkuko mwari mwabivuze birumvikana yuko n'umuvyeyi yivyariye umwana nawe nyine yadafise uburenganzira bwo kumuhohotera ngo nuko yamuvyaye. Izo nkuru zose ni inkuru zibabaje n'abana bato cyane, umwana w'imyaka ibiri, umwana w'imyaka itandatu bakoregwa mabi kandi bari mu rugero bari basanzwe bo kwakira urukundo kubabibarutse. Hari mu kibano rero nk'uko mwabivuze abantu batihanganira ayo mabi ariko arakogwa. Mu minsi yahera twarumvise yuko CNDH yahaye umudari umwe mu bantu batihanganiye ayo mabi, yafasha amasanamu arafata amasanamu ayashira habona kugira ngo ikibazo cy'uwo mwana w'imyaka itandatu kimenyekane ashobore gutabagwa. Tugire muri make iwo mudari mwatanze ni impamvu mwawutanze, mwawuhaye nde muri make?
Murakoze cyane. Mu mugwi w'igihugu CNDH twaragiye hamwe abakomiseri bagize uwo mugwi turaraba ibimaze iminsi biba mu gihugu cyane cyane mu gisata cy'agateka k'abana, amadusanga by'ukuri birakwiriye ko habaho ikintu cyo gutera intege abantu bitanga rimwe na rimwe bakemera kuritswa ubuzima bwabo kugira ngo batabarize abana babari mu bihe bidasanzwe. Nico gituma ku igenekerezo rya 20 munyonyo mwabonye twatanze umudari ubwa mbere, umudari witirirwa umugenzi w'abana, umukunzi w'abana uzokwamutangwa buri mwaka. Igenekerezo rya 20 munyonyo biba bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu hariwe uburenganzira bw'abana. Uwo mudari ugahabwa umuntu aba yaritanze bimwe bidasanzwe, mbere aba yaranasize ubuzima bwiwe mu bibazo cyangwa icyo twakwita kurisika ubuzima bwiwe mu ntumbero yo gutabariza abana. Rero muri uyu mwaka uwo mudari wahawe umwigeme Kumbure, utavuga amazina yiwe kubera ko ni umwana agifise imyaka 16, kandi kubera ko yaronse umudari yakoze ikintu bamwe bakenguruka, mbere benshi bakenguruka mugahariho abatagikenguruka, kuvuga amazina yiwe bica bituma Kumbura ajya mu mutekano muke, mugabo abenshi baramenye uko ari uwatabarije ujya mwana yahohotewe mu gisagara cya Bujumbura kuw'interekwa. Rero uwo mwigeme w'imyaka 16 yarakengurukiwe cyane ku mugaragaro n'umugwi w'igihugu kubera ko yerekanye ubutwari budasanzwe mu gutabariza ujya mwana ariko arahohoterwa. Uwo mwigeme nta telefone yari asanzwe atunze yiwe muri izi zigezweho zifata amasanamu, mugabo yarafashe ingingo yo gukoresha telefone ya Inabuja atanu uruhusha yamusabye, arafata amasanamu kugira ngo aze kwerekana Inabuja na Sebuja ibara ryabaye ingene umwana yahohotewe. Gutyo bibona kumenyekana, igihugu cyose kirabimenya, hanyuma umwana aratabagwa, amazu wabikoze nawe ashigwa imbere y'ubutungane bumucira urubanza akwiriye.
Ni gikorwa gikwiye gushimirwa cyane, kandi ndumva ko ari ikintu cyiza yakoze kandi yatewe intege n'ishyirahamwe ry'igihugu kubona yarashoboye gushigikirwa mu byo yakoze mu gukingira ubuzima bw'abana. None nk'umukibano ko bamwe bamwe ngo twabivuze mbere bashobora kuba bataza amategeko cyane bayarenga ko bayazi, ni igiki cyokorwa cyane? Hari n'igisanzwe kiko kirakorwa mu kwigisha abantu mu kibano yuko aya mabi adakwiye gukogwa, aya mabi afise ingaruka mbi mu bijanye n'ubutungane, mu bijanye n'ubuzima bw'abana, ababyeyi no mu kibano barigishwa?
Murakoze cyane. Bo mu gihugu iwacu tumaze imyaka myinshi cyane kandi n'indi tuzoyimara twigishanya. Nta wumenya byose, hari ibyo umuntu aba akeneye kumenya, hari ibyo asanzwe azi nabo bakeneye kwigisha abandi. Ariko muri iki gisata cy'abana twaratawe yuko abantu bahohotera abana akenshi si ukubera ko bataba bazi yuko abana bafite ubwo burenganzira bwo kudahohoterwa. Kenshi barabikora kubera baba babona yuko bashobora kwigwanira ibibazo bafitaniye n'abo babana mu ngo, bakabita ku bana ibibazo bafitaniye mu kibano, abasanzwe bafitaniye imanza z'amatongo bakihorera ku bana. Turabona yuko by'ukuri umwana afatwa nk'igikinisho mu njyane ziba zisanzwe ziri mu kibano cyangwa mu miryango itandukanye. Nicyo gituma mubiravye ubu inzego z'igihugu zafashe iyindi ntumbero yo gukebura abantu biciye mu guhana ababikoze kuko kare novuga ko harimo tolerance iri ku rwego rwo hejuru ni gake mwaba mwarumvise umuntu ashobora gufungwa kubera ko yakubise umwana wiwe uko ibyo gukubita umwana mu mico y'ikirundi umengo n'ibisanzwe ariko kandi mu burenganzira bw'abana hariho itandukaniro hagati y'uguhana umwana umuhanura no guhana umwihanikiriza umukubita nk'inzoka hari itandukaniro rinini cyane hagati y'uguhanura no guhohotera rero guhohotera kiba ari icyaha kandi turabona yuko nyine biriko birahinduka mu bantu kuko abarundi dusanzwe dufite n'umuco wo gutinya ibihano cyane gutinya amategeko gutinya ibihano nicyo gituma ingendo nshyashya y'ubutungane bw'uko buca buhana umuntu wese aba ashyizwe ahabona yagirizwa amabi yagahomera bunwa ku bana bica bituma abandi barundi benshi babona yuko bishoboka umuntu ko ashobora gufungwa kubera ko yahohoteye umwana we yibyariye hanyuma ikindi naco n'ibijyanye n'inyigisho biciye mu maseminari ni igikorwa gitwara uburyo bwinshi cyane ariko kandi twasanze atari ko bica bihindura imitima y'abantu hari abantu badahindurwa najya maseminari na zijya nyigisho zitunganywa mu maseminari mugabo bahindurwa n'ibihano abo nabo ni byiza yuko bavugutirwa umuti ubakwiriye mugabo kandi inyigisho zikabandanya ariko hakabaho n'ibihano kubaba barenze umurongo utukura mu bijyanye no guhohotera uburenganzira bw'abana ubu rero ibyo bibiri bikoranye bizotuma abarundi bavavanura n'iyo ngeso yo guhohotera abana kuko biza kurema mu bana inzigo umutima mubi uwo mwana akawukurana naho kiyumvira ati nanze ninakura nzobikora kumwe babingirira gutyo tukama mu njyane zidahera kubera ko abana bakurana ibikomere batewe na twebwe tuba dukuze twari tujejwe kubakingira uyu munsi ariko twizera yuko tubandanije muri iyi ntumbero yo guhimiriza mugabo kandi tunahana abarenze cyangwa abahoteye abana bizotuma amaba akorerwa abana agabanuka mbere binashobotse agahera burundu mu gihugu cy'u Burundi
mwavuze ku bijyanye gukubita abana hariho abakubita bagakubita nyine bunyamaswa ariko kandi turazi yuko mu mashuri ya leta n'ayahandi mu gihugu cy'u Burundi akubita abana nk'ishyirahamwe SNDH ikibazo cyo gukubita abana mu mashuri gisa kenshi n'igisanzwe mu kivuga kwiki
murakoze cyane ikibazo cyo gukubita abana cyangwa gukoresha inkoni mu guhanura abana mu mashuri mu mugwi SNDH icyo kibazo ntitugifata nk'ikibazo gisanzwe kuko leta y'u Burundi yaramaze gufata intumbero ku kibazo cyo gukoresha inkoni mu guhanura abana cyane cyane mu mashuri biciye mu bushikiranganji bw'indero harafashwe ingingo yuko bibujijwe yuko kizira kikaziririzwa gukoresha inkoni mu bijyanye n'ibihano abana bashobora guhabwa bari ku ishuri rero ni ukuvuga mu gusena dehashi tuba tuhari kugira ngo turabe yuko uburenganzira igihugu kiba cyemera ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi bwubahirijwe rero kubera ko abana baba bafite ubwo burenganzira bwo kudahanurwa hakoreshejwe inkoni uburenganzira bwo kudakubitwa turaheza tukaraba yuko bwubahirijwe hariho amashuri amwamwe usanga hariho abakiri kumbure inyuma baba bataratangura gushyira mu ngiro iryo tegeko rya leta y'u Burundi mugabo kandi iyo bibaye turabimenyeshwa natwe tukabimenyesha inzego zibijejwe bagaheza bagakebura abo bigisha mbere iyo bishyitse akagira nk'abirengagiza cyangwa abagamika izosi baraheza bagakosorwa biciye mu mategeko abagenga umwuga wo kwigisha rero icyo ni igikorwa dukurikirana ku munsi ku munsi ari nacyo gituma n'iyo byabaye turi mu ba mbere batabaza kugira ngo abana bareke guhohoterwa muri ubwo buryo bwo guhanurwa hakoreshejwe inkoni kuko byagaragajwe yuko inkoni rimwe na rimwe ituma n'umwana mbere acika ikigaba gusumba uko yarani cyangwa ahandi naho bikamutuma aheba n'ishuri mu gihe leta iba iri kuyikora ibishoboka byose kugira ngo abana barinze bashyika mu ishuri bagumamwo bakarangiza amashuri murumva haje ukoresha inkoni iza kwirukana abana ntibabandanye amashuri abariko yonona ya migambi ntankyangiro leta barihaye yuko abana bose binjiye mu ishuri bategeza kurigumamwo gushika barangije amashuri ya
aho ni ku rwego rw'inyigisho ku rwego rw'indero ku ishure tuvuge gato ku bijanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi gukubita umwana biri mu bisigurwa nko gukosora umwana nyako hagati mu gihugu hoho none ko na amabi nayo nyene aca bandanya gukogwa muri iyo nzira hoho byifashe gute hagati mu gihugu CNDH kuri ico kibazo igikurikirana gute
murakoze cyane iki kibazo ndatishura nkoresheje ngira ngo inkofero zibiri ubwa mbere ndatishura nk'umubyeyi afise abana bashobora gukosha rimwe na rimwe bigakenerwa yuko umuntu yereka umwana ko icyo yakoze atari cyiza ugasanga urakoresheje akanywafi guhana umwana mu ntumbero yo kumuhanura kugira ngo abone ikibi hanyuma ejo ntaza gisubire n'umuco w'ikirundi n'indero y'ikirundi kandi nta muntu yobideha kandi si no mu Burundi gusa ko umuco turawusangiye n'ibindi bihugu bitari bike cyane cyane muri Afurika ariko kandi guhohotera umwana cyangwa kurenza urugero cyangwa guhasha umwana kubera kuba umusumbye ingufu umubyeyi wiwe uba ushobora kumuvunagura mbere rimwe na rimwe bamwe bakavuga ati ndakuvunagura amanongere ndakuvuze aho tuba twamaze kwinjira mu ihohoterwa umwana aba yahohoteye benshi rero birabagora kumenya ryari tuvuga ko umwana yahohotewe mu guhanwa hakoreshejwe inkoni ibyo twita châtiment corporel mu gifaransa ni no kumuhanura hakoreshejwe ya nkoni cyangwa hakoreshejwe urushi cyangwa ikindi kintu kiba kidashobora kubangamira amagara y'umwana nico gituma mu bijanye n'imico haratari urugendo rurerure kuko guhana umwana mu mico y'ikirundi umenga umwana adahaniwe acakura tambukudino ariko kandi mu burenganzira bwabo barafise ubwo burenganzira bwo guhanurwa batarinze gutuntuzwa guhanurwa batarinze kuborezwa igufa guhanurwa batarinze kwangazwa guhanurwa batarinze gukoregwa ibirengeye imyaka yabo hariho rero ababyeyi urukundo rwaheranye kumbure rivanye n'ingene abo bana baba barabaronse ahandi nk'aba bana bavuka hanze hama bakaza kuregwa mu rugo uwo mwana ntaba afite urukundo rwinshi cyane cyo kimwe n'umwana aba yavutse hagati y'umugabo n'umugore muri urwo rugo nico gituma abajejwe bateka k'abana imigwi itandukanye amashyirahamwe atandukanye dusiruveya cyane dukorera kuri icyo gice cy'abana baba baba mu ngo mugabo kandi ababatunze batari babakeneye iba abana bavuka ku bana babige mataba yari bwagere kwipfuza kwibaruka agatwara inda atipfuje ni ukuvuga atwaye inda atipfuje abyara umwana atipfuze si cyo kimwe n'uba amaze imyaka ibiri cyangwa umwaka avuga ati si Imana yompa nkaronka umwana baba batandukanye abo babyeyi babiri bose n'ababyeyi mugabo ntibaronse abana mu buryo bumwe ntibabaronse bose babipfuza rero abo o turaba hafi cyane kugira ngo abo bana ntibazire uko bavutse aho bavukiye n'uburyo bavukiyemo kuko ntiriba ari kosa ryabo riba ari kosa ry'ababyeyi babo abana naho bose ari abana ntibafise vulnerabilite imwe bose ntibagowe kumwe abana barezwe na ba mukase si bose nabo nyene uko ba mukase bose si babi mugabo abatari bake cyangwa benshi barahura n'ibyo bibazo abana baba bavukiye hanze bakaza kuregwa iwabo wase nabo nyine barahura n'ibyo bibazo nico gituma ikibano gikwiye kuba hafi cyane yabo bana kugira ngo nabo bakurire mu rukundo ubwo badahawe n'ababyeyi babo baruhabwe n'ikibano kuko uwo mwana niyaba umusuma kubera ababyeyi batamukunze ntazokwiba ababyeyi biwe gusa azokwiba muri ico kibano azokwiba mu gihugu yibe muri quartier ari naco gituma twese tuba dufise yo intere yuko uwo mwana akura ari mu rukundo akura akunzwe akiga akubahirizwa mu burenganzira bwiwe co kimwe n'abajya abandi bana baba bavutse ababyeyi babishaka
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi tuko turaganira ku gateka k'umwana mu Burundi muri iki gihe. Twashimye kuganira kuri iki kibazo inyuma yaho twumvise muri iminsi amakuru y'abana bahohoterwa abana bakorerwa mabi mu kibano. Duko turaganira rero n'umushinga nahe Jacques Nshimirimana komisera jejwe ibibazo vy'abana mu gisata c'igihugu kijejwe agateka kazi na muntu CNDH. Mushinga nahe Nshimirimana, turumva yuko CNDH ifise icyo twokwita systeme yo gukurikiranira hafi amabi akoregwa abana mu gihugu cyose. Kuri iyo systeme umwe tubwira icyo gikogwa ingene gitunganijwe muri make ahanyuma uko cakirwa mu kibano, kuko bamwe bamwe bashobora kuvuga yuko kije gukumira uburenganzira bw'umuvyeyi kurera umwana wiwe mu buryo abona bushimishije muri make.
Murakoze cyane umugwi w'igihugu, murumva yuko ari umugwi w'igihugu nyene, no kuvuga yuko atahuba wimiriwe ku butaka bw'u Burundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Kandi umugwi w'igihugu CNDH urabwirizwa urafise obligation yo gukorana bya hafi n'abantu n'amashyirahamwe yose atandukanye aba ariko arakurikiranira hafi njanye n'agateka kazi na muntu muri rusange, na cyane cyane akagateka k'abana, ko aribyo turiko turavuga ko muri uyu mwanya. Ni nacyo gituma umugwi CNDH ufashanya bya hafi n'amashyirahamwe n'ibisata bya ONI n'amashyirahamwe yandi mpuzamakungu akorera mu gisata cy'abana mu gihugu hanahana amakuru mu bijyanye no guhohotera abana. Aha rero twamenyesha yuko kuva mu mwaka w'2016 hariho abantu batanga amakuru bari mu gihugu cyose mu makomine yose y'u Burundi, kandi batanga amakuru buri gihe kubijanye no guhohotera abana. Ari naco gituma amakuru amenyekana n'ingoga, hanyuma yamenyekanye n'inyishu zigatogwa n'ingoga, kuko hari abantu barenga 200 bashizweho mu gufashanya hagati y'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB, bafatikanije n'ibisata bindi byose bitandukanye bikora mu gisata c'abana ari mu bushikiranganzi bwo gufatana mu nda umugwi w'igihugu jejwe atakazi na muntu n'abandi basanzwe bakora muri ico gisata. Rero abo bantu bari mu gihugu cyose baradufasha kumenya n'ingoga amakuru yose ajanye n'ibijanye no guhohotera abana, hanyuma n'inyishu zikazica zitogwa n'ingoga. Murabajije muti mbega mu kibano abo bantu baba bafata gute? Kimwe mu bintu twemera kandi tukemanga, abarundi naho tuba dufitaniye ibibazo rimwe na rimwe, ibibazo biba birimo na politike yo ku rwego rwo hejuru, turemeza yuko abarundi twese kiretse bamwe mu kirundi twita ibipfamutima, abarundi bari sensible ku bibazo by'abana. Mbere niyo bibaye ibyo bibazo, umuntu ntaheza ngo arabe ngo mbega ngo ni ubwoko ubuhe, ngo ni mu mugambi uyuhe, ibyo bibazo barabirengera bakabona yuko umwana ari umwana. Icyo nicyo gituma abo bantu batabariza abana mu kibano atangorane n'imwe bashobora kugira n'ico kibano, ko baba ariko bakora ibyo wari wese yari gukora, ahubwo mbere bakanabishima bati ibyo mukoze na twebwe twari kubikora, yaba twari dufise ubumenyi buhagije muri ibyo. Kuko ari igihe umuntu aba afise inyota yo gukora ikintu, mugabo ugasanga hariho ubumenyi bundi akeneye kugira ngo amenye ingene ico kintu gikogwa, ntava asanga akoze ibitari byo yari yifuza gukora neza. Rero abo bantu kubera ko baba barahawe ubumenyi bukwiye mu bijyanye no gutabariza abana, baraheza bakakigwa neza mu kibano, kuko n'ico kibano nyene kibaha ayo makuru. Hanyuma iyo bayamenye nabo bakayishikiriza, bakayashikiriza inzego zitandukanye, gutyo ibibazo bigaca bitorerwa umuti, abagirizwa guhohotera abo bana bagasigwa imbere y'intahe mu maguru masha. Nuko basanzwe babanye mu kibano, kandi gushika ubu nta kibazo turahura naco, baratubwira ko bahuye naco imyaka 4 iri kwisa n'ibirangiye.
Murakoze cyane gose dusozera kino kiganiro nk'abaserukizi b'ineza y'abana ingingo ya ONU iheruka gufatwa ivuga yuko igihugu cy'u Burundi kitakiri ku rutonde rw'ibihugu bidatekanye mwayakiriye gute nkishira hamwe
muramba wa cyane simpava mvuga kumbure ku izina ry'umugwi w'igihugu kubera ko twari ko tuvuga ibibazo by'abana ariko nk'umukomiseri mu mugwi w'igihugu ndasigura yuko nzoba nshikirije iciyumviro ku izina ry'umugwi w'igihugu kuko simba ndawuserukira ariko ingingo twakiriye neza cyane kuko nko mu gisata cy'abana ibibazo byose igihugu kigira ingaruka mbi abantu ba mbere zigaruka ko n'abana kuko n'abantu badashobora kwirwanira n'abantu bobo bahari kugira ngo n'abantu bahari igihe bimeze neza babaho neza mu gihe bimeze nabi nibo ba mbere babaho nabi nibo bacika impfuvyo hari intambara mu gihugu nibo bicwa n'ubukene ubwa mbere iyo hari ibibazo by'ibiturire mu gihugu nibo bahunga bagatandukana n'ababyeyi batazi iyo baja bagaheba amashure bakaja mu ibarabara bagaja mu miharigwana kubera ko mu gihugu haba hari injyane haba hari ingorane rero ingingo nk'iyo iyifashwe ni ukuvuga yuko zangaruka nziza z'ingingo nk'iyo babana baraheza nabo bakaba le premier beneficiaire ingingo nk'ijya ni ingingo yo ku rwego rwo hejuru ni ingingo ya diplomasi ni ingingo ya politiki yo ku rwego rwo hejuru mugabe yifashwe ingingo nk'ijya ni ukuvuga yuko icitanga inzira ku bantu bazana imitahe mu gihugu ni ukuvuga imitahe yinjiye mu gihugu ababyeyi babo bana baronka ubuzi ama baronse ubuzi umwana aba yahora aronka ibikoresho by'ishuri bigoranye arabironka byoroshe kubera ko ababyeyi baba bafite icyo bakora ingingo nk'iyi ifashwe abafasha Burundi baba benshi baragwira hanyuma abana nabo abariho bamwe baba bari bantaho nikora bagaheza bakatorera koko muri bimwe by'imfashanyo rero muri make iyo ni ingingo nziza cyane mu gisata cy'abana mbere no mu bundi buzima bw'igihugu kandi twizera yuko aba bafashe ingingo nk'iyo baba bayifashe babanje gufata umwanya ukwiye bakabona ko ari ingingo ibereye bafite byinshi bafatira ko kugira ngo bafate ingingo nk'izo kujya no mu kufata ngo bashyire igihugu ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke baba bafite byinshi abarabu rero ibyo ntitwoheza ngo tubyinjiremo mugabo mu gisata cy'abana ni ingingo dukenguruka cyane kubera ko iza kugirira neza abana b'u Burundi gutyo bagakura bamerewe neza bakiga neza bakavurwa hanyuma kandi abageze kuronka ubuzi bagashobora kuronka ubuzi kubera ko abagwizatunga bazoheza bakagwira mu gihugu bazana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi.
Jacques Nshimirimana komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi turabashimiye cyane gose kukanya mufashe kukuganira n'ijwi rya Amerika ku bibazo by'abana mu Burundi.
Murakoze cyane turabakengurukiye namwe.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
nayo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ubu tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Ikiza cy'umugira wa corona cyaragize ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku isi yose. Mu Burundi abana bakiri bato bahora bafashwa kuvugwa indwara zidasanzwe kandi zisaba ubuhinga bwinshi cyane butaboneka mu gihugu cy'u Burundi nk'umutima nabo nyene barahuye n'ibibazo bitoroshe. Abagira neza bo mwishira hamwe abasamaria b'ikigongwe bari basanzwe bafasha kuronsa imfashanyo zerekeye kuvugwa inzongwara z'umutima basaba bagira neza aho bari hose gufasha kugira ubuvuzi bwongere bubandanye kuri abo bana mu Burundi. Mutumire wacu twatumiye ni Alexis Butoyi aserukira ishirahamwe abasamariya b'ikigongwe, ishirahamwe aserukira imbere y'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Mushinga ntahe Butoyi, ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye, ndaramukije neza ko batwumviriza.
Jinga nae Butoyi, kubatazi ishirahamwe ryanyu benshi baramaze kurimenya, tumaze kuganira inshuro zitari nke ku bikorwa byiza byinshi mukora cyane cyane byo gufasha abantu bagwaye indwara z'umutima mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kubatari abamenya, tubwire muri make abasamariya b'ikigongwe ni ishirahamwe rimeze gute mu majambo make?
Ishirahamwe ryacu rifasha hanini abagwaye, abana bagwaye bakeneye kuvurizwa mu bihugu byo hanze. Nukubuga bakeneye ubuvuzi nga butashobora kuboneka ndaha mu Burundi, nk'abakeneye kubagwa umutima n'izindi ndwara zikeneye kubagwa. Ryatanguwe mu 2012, twamaze kwakira abagira ku 3,000, mugabo muri abo abo twashoboye kuvuza hanze bagira ku 247.
None ibi bikorwa bisanzwe bikorwa gute muri rusange? Abo bantu bose bamaze kubitura bifuza kuvugwa indwara y'imitima, indwara z'imitima, mubikora gute? Mukorana gute n'amashirahamwe yo hanze kugira ngo bashobore kurungikwa hanze kuvugwa?
Ubwa mbere bitangwa gukorana n'abaganga b'abahinga, bamwe bita ba specialiste, nibo babonye umwana akeneye kuvugwa hanze cyangwa n'abakuze kwatangwe kubakira, bacaba baturungikira mu ishirahamwe ryacu. Hanyuma hari ibipimo tubatuma, natwe twafise abo dukorana mu bihugu byo mu Bufaransa, Ububiligi, Ubutaliyano, hanini nabo nibo duca tubarungika abagwaye, hanyuma bakabavura ku buntu, bakababeshaho, rimwe na rimwe bakaza kubitorera ivyo byose abagwayi bakabironswa ku buntu.
Reka twumve bamwe mu bavyeyi babo bana muvuze mumaze kurungika hanze ngo bavugwe muri ubwo buryo musanzwe mukoramwo.
Nitwa Munezero Neri Eliane, mba mu Kinanira cha Musaga mu gisagara cha Bujumbura. Abadufashije mu bintu byo kumuvura, mu bintu byo kumutunga, ibintu byose barabidufashije. Yagiye itariki 12 z'ukwa mbere mu 2019, akaba yagarutse itariki 11 mu 2020. Umwana wahora umwonsa ugaca umucukiriza ku kibuga cy'indege. Naramaze ukwezi kose umengo ndagwaye, nyine mfise umubabaro muka nkongera nkanezerwa kuko numva ko agiye gukira. Imana yashoboje kuko ntibyari byoroshe kugira ngo utange umwana yangana ukuraho yari mutoyi kugira ucumwe nk'abantu atamenyereye, byari bigoye kumva. Ariko Imana yaranshoboje, kenshi narahindukira nkaja konsa ngaca nsanga nyine ntawuhari, ngaca nibuka yuko umwana yagiye, ngaca ntangura nyine kugira umubabaro, nabyuka meze nabi, nkumva nyine muri cyose simeze neza, nkirikwa ntameze neza. Yagiye afise umwaka n'amezi 6, yagiye afise ibiro 5, ubunye arafise ibiro 10 kandi yagiye afise ibiro 5. Umva ko yungutse cyane rwose, natwe twaratangaye rwose. Yarakize ameze neza, hari n'ukuntu ataryama yubitsinda. Ariko rero umunezero afise ni uwo kuryama yubitsinda, akaryama amasaha menshi, ijoro ryose akaryama akongera akabyuka nka saa yine z'umurango. Shimira ishirahamwe Robosa Marte ryadufashije muri ibyo byose byavuye kuri bo. Dushimira Alexis Butoyi kuko niho twatanguye guca, kandi tukaba dushimira n'abaganga bahaturungitse. Nababwira kamo yuko ica mbere no gusenga Imana ikazika mu mwana, kuko imurinze n'iminsi mikeyi niho ushobora kuronka no kukubwira ati hari ahantu hari ubufasha, hamba bikagenda neza ukarindira ko baguha inyishu umwana akaja kuvugwa. No kwihangana kubera biragoye, igwaje biragoye uti byizigiro, kandi ukababara cyane kuko niyo igwaje havuga abantu hari habaguca intege n'abagutera intege. Icya mbere ni ugusenga Imana kugira ngo ikomeze umutima wawe. Murakoze.
Uwundi muvyeyi twashoboye kuronka amajwi yiwe nawe nyene aduha ubuhamya bw'ingene vyagenze aho arungitse umwana wiwe kuvugwa hanze. Ni Sengiyumva Mireye Mukaruzi muri komine Buhiga. Reka tumutega amatwi.
Ndaramukije abantu bose batwarantega amatwi. Rero nitwa Sengiyumva Mireye, umuvyeyi w'umwana yitwa Taipu Mbatongo Rodere yapfuriwe mu Faransa n'abaplaneta batufashe cyapo nsamarite yapfuriwe mu gihugu cy'u Faransa mwaka w'2012 rero yaragwaye ingwara y'umutima nk'uko n'abandi bana benshi bayirwara kuri turakingukira cyane abagiraneza b'abaposamarite badufashije batufashe mu buryo budasanzwe bitari bishobotse hanyuma umwana imana yamusubitse ubuzima rero nkagira nti imana nibakometse muri ubwo buryo kandi nonga ntiratamo n'abandi benshi abandi bagiraneza benshi bajye barafasha ababyeyi kuko abana benshi barabura ubuzima muri ubwo buryo kubera babutse uburyo bw'amafaranga rero nabwa ntabagira neza umutima yumva kuko umwana yamukoreyemo akumva ko umwana nawe ari umwana w'isi umwana yoterera umwe wese mu buryo ashoboye serosore kwirikiye kandi nkavuga nti mpamagarira ababyeyi bahuye n'icyo kibazo ko batokwirukira barumenyi cyangwa ngo bigunge hari ababyeyi baca bigunga akabona ko umengo none ko bidashoboka ntanavuge ntagirene rero nkavuga nti ikibazo no kukishyira ahabona abantu bakakimenya ama no umugira neza agati bakabimenya ko iyo utavutse ikibazo abantu ntibahetsa ngo bamenye aho bahera n'aho bahereza kuko ntibabatibatso cyawe rero nabwa nti ababyeyi ntibahaguruke abonye se ikibazo nahaguruke ariko kwihutira kirumenyi ace kwa muganga amenye ikibazo cy'umwana wiwe hanyuma amatse kumva ko hari ibintu bigoye nk'ibyo byacu byari ibintu bigoye abivuge ko iyo umuntu apfutse abantu bahetsa kumva aho bohera n'aho boheretsa mu kumufata kongera ntera kamo na leta yuko nukuri iki kibazo cy'abana bakwara indwara nditse indwara z'imitima indwara z'ibibyimba indwara z'ibimeze gute bigasaba ko ababyeyi baba bafite uburyo buhenze ntera kamo na leta yo zirafasha ababyeyi n'abana benshi cyane bama bapfuye uriya baciye avuga ngo n'amarozi benshi bavuga ngo ni iki ariko aba ari ibintu byari gupfuka bigakira bwabo kubera uburyo bukwe bw'abana b'abarundi bw'ababyeyi b'abarundi ugasanga umwana aramuciye mu myanya y'intoki none leta rero n'umubyeyi wa twese yodufasha yodufatisha abo bana kugira ngo bashobore kuvuka nanjye hanjye mbandanya nkengurukira abaposamarite kuko banadufashije mu buryo budasanzwe ibintu tutari kwishobotse rero imana ibakometse ibahetsagire ibaca imbere ibaha umuco mu byo bari barakora bateye baca imbere
nk'uko mubyumvise rero barababyeyi bashoboye kugira amahirwe y'ukuronka uburyo bw'ukuvurwa n'iri shyirahamwe Bon Samaritain ryashoboye kurungika abana babo mu bihugu byo mu mahanga kugira ngo bashobore kuvurwa indwara zidasanzwe z'umutima. Ikiza cya corona cyahavuye kiraza, ibikorwa birahagarara nk'uko mwabitubwiye. Byagenze gute aho corona ishikiye? Ibikorwa by'ishyirahamwe ryanyu byifashe gute muri iki gihe?
Nubivuga mu bice itatu. Aho corona igiye bugaye imbibe, dufise abagera ku 20 baza bamaze gushika mu bihugu byo hanze, hanyuma barakize biragorana ko bagaruka, ndetse hari n'ibitabye Imana ayo mu Bufaransa. Turagira agahinda kuko mu bisanzwe hagize ubitabye Imana batahana ikiziga. Icyo gihe rero ntibyashobotse ko atanga ikiziga, ntibyashoboka n'uko mu Bufaransa bajya guhamba, ko icyo gihe cyarazira ko basohoka nabo. Abantu bari barabacurira muri etinateri bakarungika umunyota. Icyo rero byatubereye ikibazo kuri twebwe, kubwira ababyeyi wa mwana wanyu yitabye Imana kandi ntibazomuhamba, bazomuturira kwaho kubasogota ubwira kabiri. Turatakamba biraba birebire morgariya mu Faransa nta kibazo cyari kihari, ariko barigoye nyuma y'ukwezi ukwezi n'igice ntibashoboye kumuhamba, batumikira amafoto ariko baramuhamba mu Bufaransa. Abakize bagumayo ku buryo batashe muri uku kwezi kw'11 tariki 18 niho bataha, bumva bamazeyo hafi umwaka. Hampande yaho twari dufise abandi bemerewe kuvuzwa hagati y'ukwezi kwa kane n'ukw'11 2020, twari dufise abandi bagera ku 40 bemerewe. n'umwaka w'imigisha kuri twebwe bwari bwa bwa mbere tutonke abantu benshi cyane nk'uko ariko rero kubera icyo kiza cya corona ntitworohewe bararemba bakaremba ariko naho baja imbere zari zugaye kari agahinda ku babyeyi baguma baduhamagara ijoro n'umurango wa mwana bimeze gute tuti ntibirakunda babwire ko arembye hamagasha bace bagira gute imbere zugaye babwire ko asinzikaye arimwo ogidijene ogidijene yabo bamwumvise n'iyindi amahera twayabuze wa mwana arapfuye nkaviva izo sene zose abo bana mirongo ine bose gushika unye abasigaye ni 17 mirongo ibiri na batatu baritabye Imana umva abavyeyi badusangije umubabaro n'agahinda bagize ntibyari byoroshe icyo kigo cya corona cyatugiriye nabi ubu rero imbibe z'igihugu ziruguruye kuva mu kwezi guheze kw'11 mu ntango cyo twabanje kwihutira kwari gutahana abariyo bakize kugira ngo n'abandi bashobore kugenda kugira ngo abandi bagende nuko abandi baba batashe ubu rero kuno kwezi kw'11 kose kwari kubatahana turi mu bikorwa byo kuraba ingene abo bandi basigaye benshi muri bo bararembye cyane cyane turabe ingene boshobora kuja kuvuzwa vuba ihuta turafise uzogenda tariki 15 z'ukwa mbere umwaka utangura
none kuri abo bana bashoboye kwihangana naho barembye cyane muri icyo kiringo batari bafise ubwo bufasha bwo kuja kuvugwa byagenze gute hariho uburyo bwo kupfupfa hazangaho mu Burundi babaye bararonka muri kino gihe ukuvura imitima mu Burundi bigeze ku ruhe rugero
urakoze naye nibagiye harabayeho ingwara z'umutima burya abana bavukana umutima wuguruye n'ingwara nyinshi cyane muri izo hariho bitanguye kudavura ngaha mu Burundi hariho abana batatu bagiriwe amahigwe baravurirwa mu bitaro byo muri Kira umwana wo mu Cibitoke cya Bugombo undi Makamba n'undi wo mu Kayanda kuvura muri Kira na mahera menshi cyane hagati y'imiliyoni 4 n'igice n'imiliyoni 5 kandi igihe harenga n'amafaranga y'amarundi imiryango myinshi ishoboye kuri iyo fagiti abo bose iyo miryango itatu abana babo bavuriwe muri Kira twarose abagira neza b'Abafaransa bari ya fagitire abo bana bameze neza baratashe nico ni kimwe mu rugamba rumwe twashoboye kugira ngo tunaba tubumvishe ama nabo bavyemera kuko nta kundi bari kugira bahitishemwo ivyo byarakoretse ariko abo bandi basigaye ingwara zishobora kuvurirwa ngaha impaka bagende hanze nibyo rero twasubiye gutangura kubaraba kubasubiza ku baganga b'umutima turabe uko bameze kuko inyuma y'umwaka umwana abangitse ibintu byinshi cyane cyane mu magara y'abantu nibyo twatanguye kugira ngo dutange raporo buraya ba bana basigaye bimeze ukunuku bashoboye gufata urugendo bari kuri ogidijene cyangwa ataha ogidijene bariko ibyo byose tugiye kubyo tuko twakora n'ubudukorejeho n'umurango
ngo none nta makenga y'ikiza cya corona muba mufise cyangwa ababyeyi baba bafise muri ibyo bikorwa byo kubarungika hanze kuja kuvugwa nta makenga arimo muri aka kanya ko dusanzwe turi mu bihe by'icyo kiza cya corona
ingingo leta yashyizeho zo kwikingira tubazikurikiza nk'ubu utogenda imbere y'amasaha 72 bamupimisha corona wumva dusanze akomeye afata urugendo hanyuma uje kumutora nawe avuye mu Bufaransa ngaho I Bujumbura iminsi itatu imbere y'uko agenda nabonye bakamupima corona akajya muri karantene hanyuma agaheza agaca atora umwana akagenda ashyitse I Buraya sinzi nabo uko babigenza sinzi nabo ko hariho karantene ariko tujye kubana nayo ntituzi izoherera dukore ibishoboka muri kino kiza cya karantene bisumbe binza ko biruta guheba burundu
ego umupfasoni Nsengiyumva Mireille yasavye ko leta yofasha mu bikorwa byanyu byo gufasha abo bana none kuri mwebwe leta yofasha mu buhe buryo kugira ngo icyo gikorwa cyanyu musanzwe mukora kibandanye mubandanye mufasha abana bakiri bato
no kubwira yuko leta yaratanguye mbonye kanya ko bashimira kuko abo bana bataha batashe dufashanye n'ubushikangazi bw'amagara y'abantu ubushikangazi bw'ikiga cya leta babahebeye ibipimo vya corona birazi abari babatahanye bariha amadolari jana abo bana bakariha amadolari 30 kuri umwe umwe ayo yose leta yabahebeye abatahanye leta yabahaye biza ku buntu abo bafaransa bari baje iyo niyo ntererano yaterereye ariko urumva yuko karantene yoyo nitwe tuguma tuyiriha kubera leta nta mahoteli ifise kuko umva n'ubundi buryo buri ku ruhande baratworohereza gusa bikanyaruka ibyo tuza tubasabye dufashanyije n'ubushikiranganji bw'umutekano ubushikiranganji bw'amagara y'abantu urumva n'ubushikiranganji bw'ikiga cya leta ko bwabyinjiyemo
Nwe dusubira inyuma gato mu bavyeyi bariko baratwumva nabo nyene bashobora kwitura ishirahamwe ryanyu bipfuza kuza kuvuza abana babo mu mahanga abavyeyi basabwa iki kugira ngo abana babo baje ku rutonde rwabo muri ko murafasha
nubwira abavyeyi yuko uwo wese yiketse umwana we wagwaye abone ibitameze neza namunyarukane ku muganga w'abana cyangwa ku ivuriro rimwegereye hama niyo bazomurubika ku muganga w'umutima hanyuma nawe ahagaze akamurunga ikiwacu iwacu rero ibipimo turi mutumye akabikwiza turabihumbi kiburaya namahera menshi cyane ibipimo hanyuma si bose bashoboye no kubyirihira banagomba kuko hari ibipimo bimwe bitakorerwa mu mavuriro ya leta hanyuma iburaya bamwemereye umubyeyi asabwa igitabo cy'inzira asabwa vaccine fiebre jaune ibyo bya corona hari amakomisiyo medicale hariho gusubiramo ibipimo aho hose si niwe ndavuga ya matagisi tukutuku dufata niwe ndavuga ya mazi umuntu agura yafata umuntu agurira umwana kuko ni imiti itari mike ibipimo impapuro zitandukanye dusinyisha kwa notere mu bushikiranganji bw'umutekano kuriha muri berbe umushikiranganji bw'intara hagati ni ibintu bishika ku 15 turondera kuriha viza kuriha assurance voyage no kuriha itike y'indege kuko hari igihe dusanga nabo bagira neza bavuga ati nta matike y'indege dusigaranye umubyeyi niyirihire ugasanga ari umubyeyi abishoboye sawa atabishoboye tukaja guterereza ku maradiyo isanganiro cyane cyane niho dukunda kuja no kuri radiyo Mariya niho bakunda kutwemerera nibo bapartenere bacu bagaha mikoro umubyeyi agatakamba agashera akavuga agakoma induru nyine gatabaza abagira neza bakamwumva kenshi baramwumva mugabo hari igihe bishika ewe tukabura umwana agasiba arangeze gasiya biramaze gushika
dusozera kino kiganiro rero mushinga nahe Alexi Butoyi akajambo ka nyuma wifuza gushikiriza abatwumva n'abagira neza mukorana nabo
nashaka yuko umuntu wese atwumva yota tugakorana umwe wese ku rugero ahambije turifuza yuko mu mwaka w'2021 tugiye gutangura ko twofasha abarenga ku 40 urumva hazoba hakenewe amatike y'indege 40 hazoba hakenewe amapasiporo 40 urumva ni ibintu bidasanzwe gushiraho ibyo byose uwewe wese atwegere tumubwire tuti we ku rugero ruhambije uzofashe muri iki nawe utange amafaranga igihumbi kimwe cyangwa ibihumbi 5 idolari 2 marundi uzobuterereye uzobwiye muri ishene kugira ngo dusubize ubuzima abana ababyeyi babo basubira nabo basubira ku bikorwa gihe abana bakize twaranuguruye ndetse na shene ya YouTube tuvugira ko ibikorwa bigezweho abo byoshobokera bo iraba bakandika Action Samaritaine TV bagaca babona urubuga rwacu intahe z'abakize ibiko birakorwa yego ndashaka ko uwatwumvise wese kino gikorwa yokigira gwiwe ama akabaho mu buzima yaregeze gufasha rimwe ryonyine basi yafashije umuntu atazi yafashije umuntu atazonda mwishura hanyuma ndabwiye ko bitotanga amahoro mu mutima urakoze
kuri icyo nyene woshikiriza abatwumva uburyo bo bashikira nimero zanyu aho muherereye aho mukorera kugira ngo bashobore kubitura
yego dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri rohero ya kabiri kuri Boulevard de l'Independance nimero 13 ni mu kigo neza na neza cy'ishyirahamwe AFABE niho dukorera telefone yacu ni 79 mirongo ine na kane mirongo itanu cumi na gatandatu ni nayo muhora wacu wa WhatsApp. Nimero ni mirongo irindwi n'icyenda mirongo ine na kane mirongo itanu cumi na gatandatu.
Yari umushingantahe Alexis Butoyi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Umusamaritani w'imbabazi mu Burundi. Turabashimiye cyane umushingantahe Butoyi kukanya mufashe kuganira n'Ijwi rya Amerika, ariko turanabashimiye ku bikorwa mubandanye mukora.
Turashimiye cyane natwe turishimiye ko n'Ijwi rya Amerika yashimye gutanga iyo ntererano mu kubibwira abantu benshi. Turabashimiye mutembere nk'umuzinga. Imana ibagirire neza cyane mwote.